Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti mutangwi nondwe nshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongwe ibiganiro vy'uno mwanya.
Umuntu wese mu mico na karanga aba yaje avanye mu ntari wabo uhura tugenda turavyigishanya ivyo vyose nakunguko ucho usanga umuntu yaje va hariya na hariya yigiye kuri mugenzi we.
Uyu ni umwe mu banyeshuri bo kuri lise nkuru ya Muramvya avuga ko ari nk'amwe leta y'u Burundi yoshikana umugambi wayo wo kugara amashuri y'uburaro agahombo kazoba kenshi haba kubana no ku bavyeyi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make kumwe mu bakandida baharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ashima kamo katewe na Mama na Siduku intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru ishamwe mpuzamakungu ONU muri Kongo. Siduku yasavye umugwi ujejwe gutunganya amatora gutanguza vuba ikirangamisi c'amatora y'umukuru w'igihugu. Amasezerano yumvikanywe ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016 hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo yasaba Perezida Joseph Kabila kuguma ku butegetsi gushika hatunganijwe amatora mu mpera z'uno mwaka wa 2017. Umuvugizi w'umurwi utunganya amatora yavuze ko inama nshingamateka ya Kongo ariyo yonyine ifise uburenganzira bwo kwemeza ikirangamisi gishasha cy'ayo matora, ariko iyo nama nshingamateka ikaba iri mu karuhuko gushika itariki ya 15 z'ukwezi kw'icenda. Umukandida yigenga Noel Chiani yabwije Ijwi Amerika ejo kwa makungu akwiye gutera igitsure leta n'umugujejwe amatora bagatunganya amatora imbere y'uko uno mwaka uhera nk'uko bari bavyumvikanye. Igihugu c'Ubushinwa cagiriza leta z'umwe za Amerika kubusotora nyuma yaho kuruno w'Imana ubwato bw'intambara bwa Amerika bwegereje hafi y'izinga rigenzurwa n'Ubushinwa riri mwibahari yo mu bumanuko bw'ico gihugu. Iryo zinga risanzwe ririmwo amatati Ubushinwa buvuga ko ari ryabo mu gihe ibihugu vya Vietnam na Taiwan navyo vyitirira iryo zinga. Ubushinwa bubonye ivyo bwaciye burungi ku bwato n'indege z'intambara kugira ngo bwigize kurebwa ubwato bwa Amerika nk'uko vyashikirijwe na Lu Kang avugira ubushikiranganje bw'Ubushinwa bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Uko kugenzura gukizura kwa Amerika uko gukizura munantunga Amerika yise gikorwa gisanzwe kwabaye imbere y'amasaha make gato gusa Perezida Donald Trump na Perezida w'Ubushinwa baganire babicishije kuri telefone. Ubushinwa bubucishije kuri ubwo bushikiranganje bwabwo busaba bushimitse Amerika guhagarika ico bwise ibikorwa byo gusotora bice kubiri n'ubwigenge bwabwo kandi bibangamiye umutekano. Igisata cishamwe mpuzamakungu cita magara y'abantu ku isi OMS kivuga ko abantu 1,500 muri Yemen bishwe n'ikiza cakorera kuvaho gitanguye gusasikira inganda mu kwezi kwa kane kuno mwaka. Abashiki ca kane c'umuriyoni nawo w'abanyagihugu akaba ari bo bafashwe nk'uko vyemezwa na OMS. Intambara zimaze imyaka ibiri irongowe na Arabia Saudite ku barwanyi b'abayisilamu bo mu bwoko bw'abahuti yasambuye imyubakwa zitari nke ituma kandi haba ikena ry'imiti muri Yemen igihugu gikenye cyane muri ako karere k'Abarabu bikaba ari navyo vyatumye ico kiza cakorera kibandanya kivugwa ngaho muri Yemen. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 10 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wewe zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikazi.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere mu vyindero tubabwira ivyo umugambi wa leta wo kugara amashure afise uburaro mu gice ca mbere c'urukurikirane rw'inkuru tugiye kubashikiriza kuri ico kibazo tubabwira ivyo uwo mugambi uteye amakenga abavyeyi n'abanyeshure umunyamakuru wacu Diane Ndonse ni watugira ku muriri w'iyo nkuru
Itunganywa rishasha ry'uburaro bwo mu mashure yisumbuye riri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana agakwego ijana mirongo ibiri n'indwi ryo kuwa mirongo ibiri na gatatu mu mwaka uheze rivuga ahanini ku bijyanye n'abanyeshure bazoronka uburenganzira bwo kuja mu buraro hamwe n'ahazova amafaranga azokoreshwa aha kandi leta irugururira umuryango abikorera ivyabo gushiraho uburaro ku mashure Mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko iryo tunganywa rishasha ry'uburaro rifise intumbero yo guteza imbere ubumenyi mu banyeshure ivyo bigaca mu guteza imbere uburyo umunyeshure wo mu ndaro asanzwe abayeho Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero avuga ko amashure afise uburaro yagiye arakira abanyeshure barengeye ubushobozi bwayo kuva hashizweho amashure y'amakomine mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda arivyo bigomba gukosorwa
nico gituma rero hatari hake wasanga babicishije mu nzira zitandukanye wasanga barundanye ariko musanzwe ico tuba tubaronderera ko biga bamerewe neza ugasanga turagihushije mbere abo bana bagashura no kugwara n'ibindi rero igihambaye nuko cyane cyane abana baronka aho biga ico kintu cyarakozwe kandi ku rugero rushimishije turaje amashuri ari mu gihugu abana benshi bararonka aho biga hanyuma rero uburaro mu gihe bwakira abana bake byari ngombwa rero ko tushinga ibyo dufatira ko byo tuma abo bana baje muri ubwo buraro kandi bakaba ari abana bazoteza imbere igihugu ubu niko bimeze rero si kuba ko leta iyo nkoye
Ariko rero nubwo leta ibona ko benshi bazokwiga muri aya mashure y'amakomine bakiga bataha abanyeshure bavuga ko batazokoroherwa kuko uburaro bubungura byinshi mu bumenyi aba nabo kuri rise muramvya bayaze n'ijwi rya Amerika
usanga kenshi barungikaye abanyeshure baciye ubwenge mwico rero iyo duhuye n'abanyeshure bafise ubwenge mugahurira muri interina usanga rero hari akamaro kaniniya kuko barakwigisha byinshi mugahurira hamwe nk'abandi usanga biga segisiyo nk'izi biharuro usanga hari akamaro rwose kuko ibiharuro mutavyigiye hamwe nk'abarya biga bataha usanga akamaro atari kaniniya muga mwigamuwa ngaha muri interina usanga biryoshye rwose kuko umunyeshure umwikorera ko akanya kose ushakiyeho
umuntu wese mu mico n'akaranga aba yaje avanye mu ntari wabo uhura tugenda turavyigishanya gahura mu bintu bijanye n'ingabire zitandukanye nko kuririmba kuvuza ingoma gukina tugahura turavyigishanije ivyo byose nakunguko uco usanga umuntu yaje va hariya na hariya yigiye kuri mugenzi we
muri rusangi abanyeshure bo mu ntara zitandukanye biga bataha bahura n'ingorane nyinshi hamwe nizo kubura umuyaga nkuba kugira ngo basubiremwo ivyo bize mu gutegura utubazo ahandi naho Umwanya munini bakawukoramwo udukorwa batumwa n'abavyeyi nkuko uyu munyeshure yaje kwiga kuri rise muramvya avuye mu ntara ya Kayanza Clovis Abonimana abivuga
Nkaje nifatiye ko duharanu sanga tagira amatara ikintu cy'ambere no vuga cy'akamaro cyangiriye kubaniga muri interina nk'ubu nka amashure guhera muri superiere sanga bafise akazi kenshi hari ubwo bashobora kwiga tukaza gufata nk'amanote mu mwanya wa etide Cyamo undi mwanya gucyo kwe hari amatara no kuvuga we ni ukimenye ngo uyitunganye mwanya ariko mwagiye yandi mashure yo mu Marseille Seminaire ushobora kuva ku ishure ushitse muhira ugasanga bagutegura indi biko gukora uza gusanga kanye ko kwiga kakubanye gato cyane ugasanga nta nakurose
tumenyeshe ko imyaka itatu iheze itunganywa rishasha ry'uburaro bwo mu mashure yisumbuye ritanguye kuja mu ngiro kugeza ubu hamaze gukugwaho aya imyaka itatu y'igice cya mbere cy'ishure shingiro uko imyaka yagiye irakurikirana hagati mu gihugu mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
koze Diane Ndonse tuve ngaho i Muramvya dukubitire gatonya muri commune Mpinga Kayove ntara ya Rutana tubabwira iby'ikibazo c'amabarabara kiriko gisa nk'igisubiza inyuma urudandazwa rukoregwa ngaho muri Mpinga Kayove impamvu nuko abanyagihugu bataronka imodoka zibunguruza vyoroshe bazironka nayo ayo mabarabara ntaborohereze umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda niwe tubazino nkuru
Bamwe mu banyagihugu babadandaza bo muri zone Mpinga bavuga ko bahanzwe nuko amabarabara yaho ari mabi kuburyo bw'uko imiduga yobunguruje bagiye kurangura idashikayo bakabona ko ataho bashobora kwishikana muri kazoza mu vyiterambere by'urudandazwa mu gihe baca bariho uburyo bw'umurengera mu kwiyunguruza ku mapikipiki twatohoje ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 na 300 ariyo abo badandaza bashobora gusohora kugenda no kugaruka mu gihe babagiye kurangura mu zindi komine aha bakavuga ko ico kibazo cyo kutagira amabarabara meza kibateye umutima uhagaze Ernest niyo mwungere numwe muri abo badandaza
iri barabara jembe ngera bomaguritse kubwe hadwe bwa badandaza ibintu bimeze nabi nko hano ku mabarabara ibintu bimeze neza tukamana umutima uhagaze hari gihe tugwa tukanyerera tukagwa rudandaza rwacu rugenda nabi hari midugo uduzu mudugo urenze ubuntu wundi nyene umanuka nyitwe tugiye nkurangura twashobora nko kunyerera tukagwa ibidendezo byacu bikamerwa nabi bishika nyene yuko twobiheba kuba nyene dukora nyene tutunguka ariko kuri mudoga nyene itashika kwayo mabarabara duheza ngo tworoherwe kujya kurangura ko
ibintu biruko mu gihe abo badandaza bemeza ko no mu gihe biyunguruje ku mapikipiki bagumara ubwoba guko badashika impore bagafatira ku bunyerere bw'ayo mabarabara yivu yama yatumye batemba hasi mbere bakanahakomerekera Rafaeli n'intunze numwe mu bamaze kugira isanganya
cyet nagize isanganya mvuye kurangura ibintu imoto narinzanye ko ivyo mvuye kurangura byose byaciye bitemagarira hasi nk'amavuta arameneka nta kintu urazi kutayora nk'umuceri n'umunyu byaramenekeye hasi umva ko nahombeye nacumbagiye iminsi mikeyi mubwo Imana yarakinze amavuta nayo mvuye kuyarangurira mu Rutana nayo ndayazanye muri iyi komine y'iwacu amabarabara bakayakora tuba twiyunguruza mu mamodoka none ubu n'ingorane twama tuzana ku mamoto yonyine ubwo batugira baducisha muri ibi binogo binyene mu ibonera genda baratudidagura muri ibi binogo nacyo gituma umatugira amasanganya
ku ruhande rw'abatwara imiduga yunguruza ibintu n'abantu babona ko ukwinjiza imiduga yabo muri iyo komine kuba arimo kwiroha mu rupfu n'ibigira nkana uyu mushoferi w'umuduga w'ubwoko bwa Yasi Leonard Nduwayo abona ko ridakozwe iyo komine atari ubu kugira ngo ironke imiduga yo kunguruza abantu yinjirayo
ni kubera ko mu mabarabara usanga hari ibinogo urimo uradogana imiduga urimo uradogana n'umuduga imodoka igenda iriceka ivyuma bimwe bigapfa urumva natwe bw'uci usanga tumwe turahahombera nk'icyuma gipfuye gisaba yuko tugikoresha n'amahera turabifitiye nyine ubwoba kubera nyine duca dusanga tumwe turahahombera cyane nuko twasaba leta igakora amabarabara neza ama tukabona kuhinziza imiduga yacu mu misozi leta itadufashe mu mugongo ntabyo twakwishoboza
gushika uno munsi abajejwe intwaro babona ko ico kibazo cuko badafise amabarabara meza kiri mu vya mbere vyama bituma uko umwaka utashe iyo komine iza muzanyuma mu bijanye n'iterambere musantere wa komine Mpinga Kayove Revocate nibigira agasaba nyabuna ifashanyo yihuta yo kubaka amabarabara ya kijambere
imiduga sikirenga kuko bona nk'umuntu afise zijya modoka ntonto ziri hasi ntibashobora kuzizana hariya kubera ibarabara batameze neza ari ibintu byinshi byononekara mu iterambere rya komine abadandazanye n'ahari bato bato vyukuri amaboko y'abenegihugu naho yokora ari hadashika guharura ibarabara bijya bisanzwe turose nk'abadufata mu mugongo tukaronka ibarabara rya kijambere tuguma dusaba leta n'umuvyeyi kandi turafise icizere kwizera dufata mu mugongo tukaronka iryo barabara riza muri komine Mpinga Kayove ibarabara tugize Imana rigakorwa n'ibarabara rirenga urashobora kuricamwo ukinjirira mu ntara ya Ruyigi ukaricamwo ukinjirira Tanzania Mabamba kandi ibarabara rimeze neza uva Mpinga Kayove ci Mabamba n'umwanya muto cyane murumva ari ibarabara rimaze kuba ryiza tukagira Imana tukaronka nk'uko nyene navuze ko leta arimo vyeyi komine Mpinga Kayove yoheza kuguruka ikaba ikominita y'imbere cyane gose nk'izindi komine
tumenyeshe ko rimwe canke kabiri mu ndwi umuduga w'ishira hamwe ryunguruza abantu n'ibintu otrako uzana abantu ugasubirana inyuma abandi ariko bamwe mu banyagihugu twaganiriye batugira ko naho nyene bayuriye bagumana amakenga kubijanye n'ubuzima bwabo mu gihe igendera bacekangura mu ntara ya Rutana bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Jugi Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya unaho dutandukire avugwa makambi tubabwira ku impunzi z'abarundi zakuhungiye mu kambi ya Rusendiri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo zivuga yuko udufungurwa duke baronka ari two twabatumye baja kuronderera ubuzima mu mihana itandukanye iri muri Congo. Ivyinshi ku ino nkuru no munyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Mumihana imwe n'imwe yo muri territoire ya Fizi usanga yiganjemo impunzi z'abarundi ziba mu Rusenda aho zivuga yuko zisohoka inkambi mu rwego rwo gushakira imiryango yazo imibereho myiza mu gihe baba bategereje ibiribwa bahabwa n'ishiramwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM. Kwashatse kumenya impamvu nyamukuru zituma izi mpunzi zigenda zisohoka inkambi maze tugenderera umuhana wo kuri Mugondo no mu Rutabura. Imwe mu mihana yiganjemo impunzi z'abarundi zikora imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani.
Impamvu zituma tuza hano kurondera akazi nukuri izo mfungurwa badupokeza ntizitugeza kukundi kwezi. Nawo kwihangana gute washaka kukirwa inzara ati ndateka ku mugoroba ntindabiregere bizogere kukundi kweze ntigikunda nibishika kukundi kwezi. Rero tukasha tuvuga ati reka tuduge tuze kuraba ko twokorera idufungurwa tuze turiyunganya nyene kugira ngo turabe yuko tutogera kukundi kwezi dufite inzara abana bapfa n'inzara.
Nubwo izi mpunzi z'abarundi zikora urugendo rw'amasaha arenga 3 n'amaguru kugira ngo zigere aho zikorera imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani, zemeza neza ko ibyo zivana muri iyi mirimo zikora biruta kwirwa mu nkambi zicyaye.
Umuntu agiranze ku kwezi ngaho umuntu arashobora kuba yo kwinzeza ibihumbi bishika nka 50 cyambere nka 40 bivana n'ukuntu ubuzi umwe bugenda buboneka cyane.
Tuzi urugendo rw'amasaha 3 wabudashowe kugenduka haza amasahane. Tumaze kuhashika tuhashika turushe tukaruhuka bakaduha icumbi tukabanza tukaruhuka bwace tugakora.
Mukora ibiki n'ibiki babahemba gute?
Turarima twemeranije amafaranga bakaduha amahera twemeranije ivyo kujya bakaduha ivyo kujya.
None se nko ku munsi ukorera ngahe uhavana amafaranga angana gute akumara iki mu nkamba amafaranga ukorera?
Ku munsi ndankorera ibihumbi bibiri. Ibyo bihumbi bibiri iyo mbikoreye nkabitahana nkabishikana mu nkambi bifise icyo bimarira biranyunguruza.
Watangiye kuza ngajyari?
Yewe ndahatangiye kuno kwezi. Jewe ku ruhande rwanje mpatangiye kuno kwezi ariko maze kubona ko harakarusha kubahora bahaza.
Nakaye karusha gahari?
Akarusho gahari. Icyo bashaka nicyo baronka. Bashatse ivyo kujya barabironka. Bashatse amafaranga bakayaronka. Ivyo vyose ni ibintu bishobora kugufasha ubigejeje mu nkambi.
Icyakoza hari na usanga ababyeyi bo mu nkambi bohereza abana bari munsi y'imyaka 13 mu gukora iyi mirimo y'imbaraga. Aha twavuga nk'uyu mwana w'umukobwa witwa Nitanga Josiane twasanze mu mwana wo mu Rutabura yaje gushaka akazi ko gusarura ibishimbo.
Njembana nabi batabona yambwiye zamukino ndonde akazi nzokorera ibiharage manukane tuzoteke bibi nagwa arahagera numubi batabona bagenda bamufatiye inkoni. Yaja hose nchambona uzi nchambuka tuzanana naciye tudugana.
Ubwo ubona arakaye kazi uzakora wewe?
Ako azonyeka ko sinzogakora.
Kameze gute na gute?
Nako ikoreye ibiharage no byikorera no kubisoroma no kubagara imyumba.
Ku ruhande rw'abaturage b'abakongomani bakoresha izi mpunzi z'abarundi batangaza yuko umusaruro bavana mu buhinzi wiyongereye muri imyaka 2 nkambi yo mu Rusenda imaze muri territoire ya Fizi. Nkuko tubikesha Nkinzingabo Eric umuturage wo mu Rutabura ukora umurimo w'ubuhinzi.
Kuva abarundi batangiye gukorera hanga byadufashije byinshi kuko hariho imirima myinshi tutahingaga yabaga irimo amazi. Rero abarundi ngo bagera ahangaha y'amazi bakayaca hahandi hari igishanga bakahinga neza cya gishanga bakagikura mu butaka bakagishira imusozi ahantu hagakamuka tugatangira kwahinga ibigori n'ibishimbo. Kuva aho batangiriye kuduhingira twejeje ibintu byinshi ibishimbo n'ibigori byinshi.
Bingana gute ugereranyije?
Njewe ku uyu mwaka ushize nejeje nk'udupfuko mu gikongo nejeje nk'udupfuko dutandatu tw'ibishimbo naho ibigori nejeje mbese nk'ibiro bigera nko ku 200.
Chef Rawi Rutambwe wa kane umuyobozi wa lokalite ya Rutabura Rurimba aratubwira imwe mu mihana izi mpunzi ziza gushakiramo imirimo yo guhinga ndetse n'ubu yo zibanye n'abaturaga yobora
barangira mu Rutabura mu bifumu muri kabembwe barahushuka za rurimba na za magunga kugeza nabibogobogo baragerayo ntaho batagera mu karere ka Mayiflato barahagera
bakorana gute n'abaturage bawe
dukorana neza kabisa nta kibazo kabisa n'abaturage nk'abandi turanavuga n'ururimi rumwe mugabo nini inshuti nta kibazo dufite kabisa nta kibazo urabona kuko bizira abaturage urabona nta mbaraga bafite nishi cyane zo kuvuga ngo umuntu yovuga ngo bafite ibibazo
tumenyeshe yuko hari n'izindi impunzi z'abarundi zikorera muri iyi mihana imirimo yo kubumba amadafari kuragira ndetse no kubaka amazu bedatse ngabo kubwijwe rya Amerika kuri mugono ho muri territoire Fizi
tuvengaho kuri mugono dukubitire gato nyamikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda hivugwamwe abana babigeme mu mashure y'intango na yisumbuye basama inda batifuje amaze kumenyekana barenga 25 abemeye kuyaganije ujya Amerika basiguye ko ahanini babitegwa n'ubukene Desire Hatungimana niwe tubazi no nkuru
muri yo kambi y'impunzi z'abarundi ibamwo abantu barenga 50 habamwo abantu bagifise amaraso ashushe ku bwinshi abigeme ba muri yo kambi bamenyesha ko ubukene ari kimwe mu ntambamyi zituma batwara inda z'indaro aba bahendesha utuntu ntibabuze nk'ukuno ari muri abo bavyaye inda batifuza abitumenyesha
aha anya ikintu nyamukuru gituma abakobwa dishobora kuba twatwara inda mu bintu tutari twiteze kandi tutanateguye hakuru n'ubukene ubukene buratera umuntu kandi sinibaza ko ubwo bukene buzotaba bugahera ntabyonze kiretse habaye ama intervention menshi ngira ngo ubukene rero bashaka gufata umuntu urabona nk'igarama zitega igarama zitega bikaba ngombwa kuzorikuramo amavuta ukarikuramo isabune ukarikuramo inkwi zo gucana ukanarifunguramo biragoye rero kuba worigera kugira ukuremo ivyo vyose wongere uronke n'ivyo zojya ukwezi kose hama rero mwico gihe wabikuramo ivyo vyose wabona nk'ubu hari gihe ushobora no kubura amavuta yo kwisiga kandi vyukuri tutabeshanya abakobwa turakunda ibintu byo kwisiga dukunda kumesa dukunda mbese ibintu by'isuku wasanga urabibuze keshe ugasanga waronka n'umuntu akubwira ati jewe ndashaka kukugurira amavuta gutyo arayakugurira uyu munsi ejo akayakugurira ejo akayakugurira nyuma haza kuzamo ibindi utari witeze kandi nawe utashaka ubwawe
umushikiranganji ajejwe impunzi Serafina Mukantabana asaba abavyeyi kuba hafi y'abana babo kuko aribo bajejwe indero imbere y'abandi bose
ngira ngo igihari nuko iyo tushyiraga imbere gahunda y'uburezi niyo kugira ngo abana bose bige bajye mu mashuri bashobore kubona uburere na kadroma ihagije ishobora gutuma batajya muri ibyo byatuma batwara inda z'indaro kuko mu by'ukuri ndibwira ko ikibazo ntabwo ari inda y'indaro ubwayo ikibazo ahubwo ni igituma izo nda z'indaro zizi ibyo rero kugira ngo tubyadressinge birasaba yuko habaho uburezi bugenda bugahamya cya kibazo bukigisha abana b'abangavu uko bitwara uko bifata umuco kugira ngo ibyo bibazo byose bitabagwaho
umwe mu bavyeyi barereye aho imahama asaba ahubwo nyabona ko abaterinda abo bana babigeme bohanwa gutyo akizera ko iyo ngeso yohagarara
abana barakwa ku ishuri mu gitondo birigwayo muri secondaire bataha ku mugoroba ukagira gutyo ukazibona umwana idigereza hariya anye nukuri ntitumenya twebwe ingene byagenze tugwa mu gahundwe kuko nta kundi ubigenza icyo byayiwe bose uko nyenda azanye urakira none ubigenza ngo turankuze mugana ukuri turababaye kandi turababaye abana muri primaire muri secondaire nukuri abenshi barafise inda kandi ugasanga ni ibiharuro biteye ubwoba na wewe wawe usanga ari uko mubanye ari ukunda ari uko ugasanga ni ibibazo
none bunya impanuro mu bahanizi hehe
twebwe nk'abarundi kazi kuva kewurazi ko kuziko twamatanga impanuro kujya umuco twarabuhunganye turagerageza tukabwira abantu ko ibintu bimeze bibaza aho biri tukababwira yuko igihe yihirahiye agatambana n'umuntu ari kibazo nk'abajejwe gutanga ibihano bo dufasha abantu bigaragaye yuko batwaje inda abo bana bakabahana kuko usanga umwana w'umukobwa afise inda uba yimuteye ari hajya nyuma nka nta kibazo cabaye
muri kino gihe umuti utaraboneka uwo yavyaye araha impanuro abatarahura n'izo ngorane
je nka jewe byamaze gushikira ikintu nohanura abagenzi banje nuko bo kwihangana birabaho birashika ariko kwikingira navyo birakenewe mw'abantu kuko hari igihe yovuga ati jewe ndigumije ariko ukazosanga n'ubundi bimwe yokwirinze birashitsa cyarayitwara no kunohora rero bagenzi banje batoyi banje cyangwa se nabakuru banje bataragira ibibazo nagize ko bo kwihangana kubera umwana aragoye cyane kwigendana uri wenyine ntibingana ntibisa nuko uri kumwe n'umwana ubwo muhangayitse umwana azambariki umwana azobaho gute mbese jeho nzobaho gute usanga ibibazo nyine biciye bikugwirana gusumba ibyo wari ufise uri wenyine.
Ahimahama rero ikibabaza abavyeyi nuko n'abana mu mashuri mato mato bari mu batwara izo nda z'indaro ubuzima bwabo bukononekara bakiri bato. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Mukanya turasozera ikiganiro cacu, ariko imbere yuko tugisozera tubanze tubabwire ivyo korora mu ikambi ya Nduta iri muri Tanzania. Abarundi bahungiye ngahe Nduta bemeza yuko udutungo bariko barorora turiko turabasahiriza. Leonce Nyongabo, umunyamakuru wacu mu ikambi ya Tanzania, mu ikambi ya Nduta i Tanzania.
Turi mu ruhongore rw'impunzi z'abarundi ni mu kambi y'Nduta mu gihugu cya Tanzania. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka mugwe impunzi bagiye hamwe bigira inama y'ukwiyungunganya bahereye kudutungwa duto duto. Uyu ni umwe mu banyeshira hamwe
mwako zironka twatangiye twiyungunganya turi abantu batanu kugira gashira hamwe dutangira kuzatarangura uduhene kongera dusora mu isoko cyatatinda rero turasaba batayikinga.
Aha mufise nka zingaha?
Hari inka zisika 9.
Izo mpunzi rero inka bazikura hanze y'ikambi baranabironkeye uburenganzira nk'uko byiganwa n'uyu munyeshira hamwe.
Zigurira mu bizizi by'abaha.
Inka muzigura gute?
Bivanye n'ukuntu ibingana nishobora kugwa nk'inaga 6, 5, 4, 5.
Uruhusha murarufise rwo kwinjiza inka ngaha mu kambi?
Uruhusha turarufise kubera inka tuyiguze. Izana n'ikibare tuzanye ikibare tukazatusha ku ipolisi bakagisinyako n'umugore gisinyako ntango hano nimwe baboneka yuko inka ariyo waguze atari inyibano.
Zimaze gushikanwa mu kambi izo nka ziraragirwa, ariko ihangiro no gushorwa. Izi nka muzigurira korora cyangwa murazidandaza? Muri icyo gihe muca muzitunga igihe kingana gute?
Hari n'izishobora kumara nk'indwi, zibiri, izindi zikamara n'ukwezi.
Abo bazitunze bemeza ko bibasahiriza.
Akamaro karahari kuko uragenda uraronka kuduhera duke duke, kandi n'umwavu hari igihe uronka n'abaguha amahera make ugasanga barasamara y'agasabuni.
Ariko kandi ari aho bishika inka mu ntango yari iguriwe kubagwa igashika yigombora igashikira kubyara nk'uko Ijwi rya Amerika byabyiboneye igihe ryari ryagendeye mu ruhongore rw'abanyeshira hamwe hari hahejeje kuvuka akanyana. Abo borozi badandaji rero bavuga ko bitabagora cyane kuko atari umwuga mushasha.
Iratwahera buke buke bijyanye n'ukuntu mu Burundi twari aborozi bituma rero dushyikira n'ubundi twaje tubibandanye. Izi zibanze indwara yasubira n'inzira afata gusa n'indwara tuzivuza indwara y'inzoka. Hari aba veterineri basanzwe babizezwe cyo kugenda tukitura.
Bagira inama izindi mpunzi kwiga uko boja bariyungunganya kugira bazohore bikenura canke bigombora nk'iyo baguye mu ngorane.
Akamunotera izindi mpunzi nuko nazo zokwiyungunganya uguma ziteza amaboko UN nazo nyine zikagera zikifasha kugira ngo niyo hakwagera mu gihe mu rugo hakenera utubazo ukazusanga mu gutwo tubazo kutwikuru gasanga ukoze kutwo tujya bagupokeza ukazusanga no hari gihe gusikanya kwipokera.
Akamo rero bisa nuko hari impunzi zimwe zamaze kukumva kuko muri ikambi ya Nduta hari bamwe mu mpunzi bamaze gutangura kugerageza uwo mugambi. Leonce Niyongabo, Induta muri Tanzania ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Niyongabo, hakaba ari no kuri iyo nkuru yawe duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere. Aho harimo nk'ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe cy'isaha 12 muzaba muri kumwe n'uruganda rw'Ijwi rya Amerika rubategura amakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda kugira ngo rubabwire yavugwa mu Burundi. Igihe cy'isaha 1 n'igice naho azwara amakuru arambuye amagambo yavugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika. Muraniwe mu banyu, mugire n'indwi nziza. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.